Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Kuva mwaka wa 2014 umunsi mpuzamakungu hari ukudahana amabakoregwa amenyesha makuru uhimbaza kugenekezo rya kabiri mu nyonyo. Uwo munsi ukaba ari kimwe mu ngingo zafashwe n'inama ya bose y'ishyirahamwe mpuzamakungu. Ni mu mwaka wa 2013 haraye hicwa amenyesha makuru babiri b'Abafaransa, Justin Dupont na Claude Verlon, biciwe mu gihugu cya Mali. Igisata cyawo ni kijejwe indero ubushakashatsi n'imico kama UNESCO mu cegeranyo cyacu cyo mwaka uheze, kikaba cerekana ko umumenyesha makuru cyangwa umukozi w'ikimenyesha makuru umwe agandagurwa mu minsi ine mu kiringo cy'imyaka 10 iheze, kandi ko ubutungane butigera bukora. Mbega mu gihugu cy'u Burundi ubutungane bwa bwarigeze butohoza kugira abakoreye amabamenyesha makuru bahanwe. Ibyo ni bimwe mu byo tugira tubaganirire muri kino kigabane ku isoko cyo kuri uwa dwi munyonyo umwaka 2020. Cyeri bigira ndavyi njengaza kibashikirize kaze nibimenyesha makuru. Amenyesha makuru mu Burundi baragiye baratotezwa gushika naho hariho abagandaguwe. Aho hose hatungurutoke inzego z'umutekano zikoreshejwe n'amareta yagiye arakurakuranwa ku butegetsi. Bertrand Ngenda kuri yo Radio Inzamba aratwibutsa bamwe muri bo ningene bagandaguwe.
Abamenyesha makuru ba mbere bishwe barabo ku radio y'igihugu mu mwaka wa 1992. Abo bamenyesha makuru bakaba bari mu kazi kabo ko kuronera makuru mu bumanuko bw'igihugu, aho bagandagurwa bongera baturirwa mu muduga w'akazi. Nkuko vyamenyeshejwe n'abari barongoye radio y'igihugu ico gihe, abamenyesha makuru bishwe n'abitwa bamurere bari bateye mu ntara zo mu bumanuko bw'igihugu kugandagura abari mu bwoko bw'abatutsi. N'ubwicanyi bwakurikiye ico gihe bwarahitanye abamenyesha makuru batari bake bo mu bwoko bw'abahutu nka Damien Kayanda, Joseph Tafauti n'abandi bishwe n'ubutegetsi. Ugwimo bwo mu gihe 1993 rwakurikiye igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye, nabwo rwarahitanye abamenyesha makuru ba radio na televiziyo by'igihugu. Muri abo harimo Pamphile Simbizi yararongoye uruganda rwo kumenyesha makuru, Alexis Baranyatuyaga, Deo Miburo na Edouard Makumanya. Bamwe bishwe n'inzego z'umutekano, abandi bicwa n'imigwi yari yegamiye imigambwe yari ishamiranye. Vuba mu mwaka wa 2015 umenyesha makuru afata amasanamu yakorera televiziyo na radio by'igihugu Christophe Nkezabahizi yaragandaguwe n'umuryango we wose. Abakoze ubwo bwicanyi bakaba bamenyekanye nk'abapolisi ba API, igipolisi kijejwe gucungera abari mu nzego. Nitwo kwibagira kandi ibugurengero rya Jean Bigirimana yakorera ikinyamakuru Iwacu yanyurujwe haraheze iminsi irenga 1500. Umukozi w'iperereza ry'u Burundi yari mu bakekwa kugira uruhara rwa mbere muri iryo nyuruzwa, akaba nawe yahavuye abugwa irengero gushika uno munsi.
Icagiye kibonekeza kuri abamenyesha makuru b'Abarundi bagandaguwe nuko kabakamizwe n'ingoma. Yabajejwe intwaro canke ubutungane bitigeze bishira inguvu mu kurondera guhana abagirizwa ubwo bwicanyi. Umumenyesha makuru Innocent Muhozi yigeze no kurongora radio na televiziyo by'igihugu, akabona ko bitigeze bikunda ko bagandagwe abamenyesha makuru bashengezwa kubera nka hose wasanga bagandagwe n'inzego za leta, ubutungane nabwo bukaba bwamye bukorera mu kwaha k'ubutegetsi.
Umuryango wiwe urashobora gushinga urubanza abo bakorana umwuga, abayobozi biwe cyangwa abashyirahamwe y'abamenyesha makuru, arashobora gushinga urubanza kugira ngo umuntu atunganirizwe wakoze icyo cyaha agikurikiranwe. Ko ikibabaje rero giteye agahinda muri iby'iwacu mu Burundi ni uko iyo myaka yose yaheze umuntu yaricwa, akicwa azira ubwoko, akicwa azira umwuga. Ibyo bigatuma kenshi n'ababa bayoboye ibihugu umuntu ataronkaho yitwara, kuko ubutungane atakwigenga bwari bufise, atakwigenga bufise. Ikibazo ni icyo gihugu umuntu yishwemo, tuvuze nk'u Burundi, hariho ubutungane bwigenga, hariho ubutungane bushobora gutunganyiriza abantu mu gihe bakorewe icyaha nk'icyo. Washinga urubanza he mu gihe hari leta ibikora? Aho umenyesha makuru akora ikinyamakuru akoramo ni ngombwa gishinga urubanza kandi kirikurikirane ry'umuntu aba yapfuye, umuntu aba yishwe, kuko aba yishwe kubera ahakora. Ni ngombwa rero mu gihe igihugu kigarutsemo leta yubahiriza amategeko.
Ernest Sagaga arongoye igisata kijeje gukingira amenyesha makuru mwishiramwe mpuza makungu ry'amenyesha makuru fije abona ko habaye gushaka ko mareta atacobuza kwayo mabi akorerwa amenyesha makuru aranduranwa n'imizi
numunsi rero n'ibyo byose byongera kwibutswa ko ifite inshingano yo kurengera abanyamakuru mu kazi kabo aba rero nkeka ko buri gihe cyose n'ubundi burimo cyumva ko iyo nshingano ikireba kandi ko bishoboka iyo hari ubushake ko byashyirwa mu ngiro kugira ngo nyine abanyamakuru barengerwe n'amategeko ariho mu bihugu byabo
nka mu Burundi mbere nicyo kimwe na henshi mu bihugu ayo mabi akogwa leta nizo zamazagirizwa gukora ayo mabi mwibaza none ko bishoboka ko bahana abakozi ba leta baba bakoze ayo mabi
ntabwo nkeka ko ari ibintu byabidasanzwe kuko n'umukozi wa leta ntabwo ari hejuru y'amategeko umukozi wa leta wari wese aba nawe agomba kubahiriza amategeko cyane cyane amategeko arengera umutekano wa buri muturage harimo n'abanyamakuru ikindi impamvu yo umunsi washyirwaho nyine ni uko nk'uko bivuze akenshi ibyo bintu by'ibikorwa by'urugomo by'ubugizi bwa nabi bikorwa koko n'abantu bari mu nzego birimo n'inzego za leta nubwo hari n'abandi bantu babikora ariko uyu munsi washyirwaho kugira ngo nyine iyo nshingano yongere yibutswe buri gihugu ko bifite inshingano zo guhana umuntu wese ugira urugomo abanyamakuru yaba ari umukozi w'inzego za leta cyangwa se undi muntu wese wo muri icyo gihugu niyo mpamvu rero uwo munsi washyizweho ku busabe bwa benshi natwe turimo kugira ngo duhore buri mwaka twibutsa cyane cyane abayobozi b'ibihugu byacu ko nyine kubera ko bafite inzego z'ubutabera inzego z'umutekano ari bo bagomba gufata iya mbere mu kubahiriza umutekano w'abanyamakuru.
Abakora umwuga wo kumenyesha amakuru bamwe batotezwa kuva kera ariko mu mwaka w'2025 hoho ibintu byarunyutse abamenyesha amakuru bafashwe n'ubutegetsi nk'abansi b'igihugu barahigwa buhongo n'inzego z'umutekano bamwe baricwa amaradiyo atatu yigenga RPA isanganiro nabonesha hamwe na televiziyo Renaissance birategwa n'igipolisi cy'igihugu biraturigwa abamenyesha amakuru n'imiryango yabo barangazwa amashirahamwe y'abamenyesha amakuru agize arasaba leta kugira amatohoza aho ubutungane bwaciye bufatanyije yo gusohora imitahe yo gufata abarongoye ayo maradiyo n'iyo televiziyo byaturiwe ikigabane ku isoko cy'uno munsi kikaba kigarukiye ngaha Thierry Bigirindavyi akaba ajene ko ndakibashikiriza nkaba ndabike banuye
cyari ikiganiro ku isoko.